culture. Amakuru mu Kirundi.
Nisa 12 minota 16 muri studio za radio Indundi Kirture ndabaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kaze mu makuru yo kuri no mugoroba wo kuri no wa kane agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu 9 baramaze kuribwa n'imbwa muri komine ya Bweru intara ya Ruyigi mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Abanyagihugu baho bavuga ko izo mbwa zibateye impungenge kuko bamwe mu bazitonze batazicandagisha bitumwe nuko incanco zazo zazimvye. Amashirahamwe amwamwe akurikiranira hafi iby'abakozi mu Burundi ariyamiriza ingendo yo gukata imishahara y'abakozi bivugwa ko ari interano y'amatora nkuko bimaze kuja biraba mu Burundi. Ibyo byashikirijwe mu ihuriro ryayo mashirahamwe n'abandi begwa n'amatora ryari ryatunganijwe n'ishirahamwe Oricom muri iyi ndwi. Naye abanyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu igice cya Rumonge Nyanzarake baranegura ko ibikorwa byo gusanura iryo barabara bisa n'ibiriko birikwega basaba ko byokurikiranwa neza kugira iryo barabara risanugwe. Aya n'ayandi ni mu kanya ubutumwa amajwi abashikirane Kofi Olivier Bentwari. Aya makuru muri komeye ashikirizwa na Kristalize Harerimana.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha mwiriwe. Abantu bagera ku 9 baramaze kuribwa n'imbwa mu kiringo c'ukwezi kumwe muri komine ya Bweru mu ntara ya Ruyigi. Izo mbwa zikaba ziteje umutekano muke nkuko bamwe mu banyagihugu bavyidoga mu gihe mu ntwaro basaba ko izo mbwa ziyerereza zo kwicwa. Bamwe mu bazitunze bidoga ku rucanco rw'izo mbwa kwazimvye mu gihe ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara bwo bubarungika ku baganga b'ibitungwa ngo bazibacandagire babanje kwigurira urucanco. Aho muri igitwakura mugenzi wacu Pantaleo na Karutimana.
Abo bantu bagera ku 9 bariwe n'izo mbwa mu biringo bitatu bidasa. Batandatu haheze ukwezi, babiri hari ku munsi wa kabiri, mu gihe umwe yariwe kuri uyu wa gatatu buwibiriye. Imiryango y'aba bariwe n'imbwa isaba ko uruhigwa izo mbwa kugira ngo zicwe kuko biboneka ko yogeje bitungo mbere n'abana. Ni mu gihe bice bisaba kwiyunguruza bikunyurwa n'uko imiti ikenga ibisazi by'imbwa igira hera hamwe hamwe nko ku bitaro by'akarere ka Ruyigi ikaba yashikanywe arahetse indwi zibiri gusa. Mu gihe ibyo kwica imbwa ziyerereza bishigikiwe kandi n'intwaro, umusitanteri wa komine Bweru Diane Niyibitanga akaba yakoresheje inama ku wa mbere wa 31 Ntwarane abanyagihugu abasaba kwirarira. Bamwe muri abo batunze imbwa batinya ko bashobora kujyaniranya n'izabo mu gihe bemeza ko nabo nyene tacandazwe. Ku bijyanye n'urucanco, Renovato Simuze yarongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ruyigi asaba abifuza kugira kugura izo ncanco kuvugana n'abajejwe amagara y'ibitungwa. Tubajije abavura ivyo bitungwa, bamwe muri bo bamenyesha ko imiti yozanana i Bujumbura bityo imbwa imwe ikarihigwa amafaranga agera ku 50,000. Aba bamwe mu bazitunze bakemeza ko ari menshi cyane ko mbere buhitamwo kuzihonya bakivuza ko ubwo cyancyo gopfumwa kwegerezwa ku rugero rw'intara kugira akamo ko gukingira ibisazi by'imbwa tabigwe. Muri yigi Pantaleo na Karutimana, Radio Indundi Kirituye.
Pantaleo na Karutimana, urakoze. Ariko rero twibutse abatwumviriza ko ubuyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje bw'ubworozi bwaheruka kumenyesha Radio Indundi Kirituye ko imbwa zibandanya kurya abantu nkuko kubera ko mu gihugu benezo bose bataragira umuco wo kuzicandagisha. Umuyobozi w'ico gisata ariko yamenyesheje ko leta itegekanya gutanga urucanco mu gihugu. Ubwo buyobozi nyene burahamagarira aborozi boroye inkoko mu mitumba atari mu buryo bwa kijambere kuja hamwe kugira bashobore gucandagisha ibyo bitungwa ingwara y'agahweka mu gihe iyo ngwara iguma yisubiriza. Uwo muhinga mu magara y'ibitungwa Desire Ntakirutimana avuga ko ari kubera ko hatakiwa isekeza rya leta ryo gukingira agahweka inkoko, ariko akemeza ko umugambi nk'uwo uri kurategurwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Odiro Nkejimana.
Ubworozi bw'inkoko mu Burundi buri mu migwi ibiri, no kuvuga iz'indundi n'iza kijambere zinabangamirwa n'ubwoko butatu bw'ingwara nk'uko bisigurwa na Desire Ntakirutimana, umuhinga mu magara y'ibitungwa akaba n'umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubworozi.
Inkoko mu Burundi novuga ko tuzorora kubiri kandi washaka no ku isi yose bijya niko bimeze. Hariho abo bita la volaille village bazi no kuvuga zijya nk'uko zorogwe n'abenegihugu usanga afite udukoko dutatu tune dutanu tembe mu rugo tugatoragura n'iki. Hariho n'abandi usanga afise icyo nokwita industry y'avikore, ugasanga yarubakiye inkoko, ugasanga afise inkoko nyinshi. Inkoko nazo ziracandagwa. Indwara nyamukuru tukara gucandaga ni ingwara y'agahweka ni ingwara ya gumboro hamwe ni ingwara ya mareke
ingwara y'agahweka ikabiri mu yivugwa cyane mu banyagihugu boro izindundi zitari mu mayororero manini manini uwo muhinga gasigura ko biva ku kuntu imiti y'ingwara igugwa
abatunze zasekaga zikya ntono akahweka karazikarira cyane gumboro na mareke zirashika mugabo usanga atari nyinshi cyane incanzu z'inkoko n'ukuri ziriho gusa ikibazo usanga incanzu z'inkoko ntizidandazwa ngo uvuge kuko mfite inkoko imwe ngo reka ngo urucanje uguze ukora nk'amadoze ari usanga ziri mu majana 5 mugabo nyinshi usanga ziri muri doze igihumbi n'ukuvuga wewe uramutsugura ushobora kuvuga ngo reka ngure doze imwe kenshi utegereza kugura ako gacupa kose
kugira iyo ngwara y'agahweka ntigume yisubiriza mu gihugu uwo muhinga mu magara y'ibitungwa hamagarira aborozi kuja hamwe kugira abagurira umuti hamwe
abantu tubahamagarira kuja hamwe bamaze kuba nk'abantu bagaharura bakabona ko bafite inkoko igihumbi bachi bagenda babwire umuganga w'ibitungo abegereye umuntu avuze ati ndakeneye urucanco abe n'igihugu bagiye hamwe twashobora gushaka tumubwira ahazigurira akazigura natwe tukamufasha tukarurungika tukongera tukamubwira
Desire Ntakirutimana aranemeza ko agahweka kigeze kugabanuka mu gihugu kubera amasekeza y'icanco akizeza ko no mu minsi yashobora kuba amasekeza benayo
agahweka mu myaka iheze twarigeze kuba tugacandaga tukagacandaga cyane naho ne mu byo turiko turiga hariho umugambi yuko kuba cyane tuzogura incanco zikaze zikoreshwa mu gihugu hagati
ikijyanye n'imiti ivura inkoko akaba ari n'igisata kinakorerwamo abikorera utwabo bayinjiza bayikuye hanze y'igihugu aho leta ikaba yabagabanirije amatagisi inyongera agaciro yakuwe ku bice 18 kwijana amanugwa kushika ku bice 10 kwijana
Odinonke Jimana urakoze komine vyanda y'intara ya Bururi yaraye itorewe mu staneri mushasha kuri uyu wa gatatu yo komine igiye kuramutswa uwitwa Evangeline Manirakiza ariko akirindiriye ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu Rimogena uyatowe ava mu mugambwe SNDD-FDD akaba yarasanzwe ari mu bagize inama y'abajenama biyo komine nyene asubiriye Alex Nshimirimana ari mu mvuto kuva ku wa 10 ndamukiza uku kwezi turimwo ari mu bagirizwa inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe kugura umwimbo w'ibigori umaze iminsi wegeranywa n'ikigo anagesa mu gihugu agakurikiranwa hamwe n'abandi bantu babiri warajejwe yegeranywa ry'uwo mwimbo muri komine hamwe n'uwarajejwe ikigo anagesa muri zone Gitsiro muri yo komine nyene nyuma y'akaruko gato amakuru yatarabandanye
Radio Indundi Culture.
Mashirahamwe amwamwe akurikiranira hafi iby'abakozi mu Burundi ariyamiriza ingendo yo gukata imishahara y'abakozi bivugwa ko ari interano y'amatora nkuko bimaze kuja biraba mu Burundi kihaniza ko mu matora yimirije tokogwa be n'amafaranga batabikoze kugushaka kwabo iki kibazo kiri mu byashikirijwe mu ihuriro ryayo mashirahamwe n'abandi begwa n'amatora ryari ryateguwe n'ishirahamwe Oricome ku munsi wa kabiri w'inondwi umuhinga mu by'uburongozi Diomede Nintereste yavuze ko hari aho bikogwa muri Afrika ariko habanje gushigwaho amategeko ni nkuru ya Claire Yakankundiye
Amwe mu mashirahamwe nkurunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi Kosibu ariyamiriza ikatwa ku mishahara y'abakozi intererano zo mu migambwe nkuko bivugwa na Fidel Niyonkuru ari muri Kosibu
abakozi ba leta gashahara kati isifache neza bakama mwizo ntererano naho atavuzwe yuko hari ishuri gira yubakwe naho atavuzwe yuko ikindi nyende pour de fait politique donc n'ubundi buryo bwo kurondera do financement mu migambwe ubwo butarimo ikite na transparence wacha abakozi baridoga muri Kosibu Okay, no kuri sabe yuko mu bisi zoza ubye kibereke mane pour tout le monde mugabo naho nyina zo bari ukwiba bakoze
umuhinga mu by'uburongozi Diomede Nintereste avuga ko ivyo ari ibintu bikogwa mu bihugu bimwe bimwe ingendo yamara ishobora kuba nziza canke mbi
muri Senegal no muri Benin na hanze mu muri Afrika ivyo gutoza amafaranga ku masalere byabaho mugabo babishyira muri state de parti politique rero n'indi migambwe yo d'opposition bayigira uko nyene biba biri mu mugambwe ntiwaduka ifukeza soire gare kandi ifukeza soire
Prosper Niyonkuru wo mwishirahamwe New Vision for New Generation yibaza icoba mu gihe imigambwe itoronswa uburyo na leta
leta yo nareka no guha uburyo iyo migambwe ikabikisha no mu mategeko mugabo ikabareka bakigenga mu kazi kabo
ivyo navyo uwo muhinga aragira ica bivuga ko
iyo leta ibirimo ni afebisem ubuzima bwa demokrasi byiza
nawo biruko uwo muhinga aremeza ko amashyirahamwe atawegamiye mu vya politike agerageza kuganira n'inzego z'igihugu ariko akanegura kwa ayo mashyirahamwe atagaruka gushikiriza abanyagihugu ivyo baba bashitseko Diomede n'Interetse ahamagarira ayo mashyirahamwe kuja barashika mu banyagihugu kugira intwaro rusangi ikomere akibutsa ko yatabiganira ayo mashyirahamwe agiriraniye n'abanyagihugu biba bitanguye kwanka intwaro rusangi igasubira inyuma
Claire yakankundiye urakoze bamwe makoreshi barabara igihugu igice ca Rumonge Nyanzarake baranegura ko ibikorwa vyo gusanura iryo barabara bisa nibiriko birikwega abanyagihugu bashikiriza kwiryo bomagurika ryiryo barabara bituma bahagenda umwanya muremure n'ivyuma vyabo bikahononekarira bagasaba kwivyo bikogwa vyo kurikiranwa neza iryo barabara rigasanugwa ikigo kijejwe amabarabara ARB kimenyesha kwivyo bikogwa vyahungabanye kubera imvura ariko bakizeza ko bizoca bibandanya mu kwezi kwa gatano ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Ahmed Mugisha yimenyeza hano kuri Radio Indundi Culture
Abo bakoresha iryo barabara berekana ko iryo barabara rimeze nabi cyane cyane ko ari gihe cy'imvura ibibangamira ingendo zabo.
Nukuri barabara kono rimeze nabi cyane gusa.
Ririmo ibinogo kandi barabara imvura iragwa usanga rero hagendekana.
Bagasigura ko ibikorwa byo kubaka iryo barabara bicumbagira ndetse hari n'ibyahagaze.
Narani cyumbye cyuko bariko nanu bariko barakora ni mvugo. Mvugo nyanza gace gato.
Kurakora kuke kumugabo nkumbu basa nk'abahagaritse nta muvima ndendirimo. Nitwa ngo turashima kuko turavikunda shika tumetse nibirebere.
Ivyo rero bituma abafata ingendo bibasaba umwanya muremure ndetse ko baca badatekanye.
Yo ushika watsanza. Ano warugenda masaha abiri kupanga ushika mu mungo warugenda masaha abiri. Uwagenda masaha 5.
Maruti iri modoka ugasanga imodoka uciye mu mazi, uzama uciye mandoga imodoka ushika mu kaza amazi ashika mu moteri. Ushika mu moteri. Kangu ushikenda kuchukusa ukoresha kundi.
Ona twitwe turagenda iyo twashitse. Twagira ikibazo tugenda imitima iri mu kirere nituronka amahoro niyo twarenganye turashima tugakimana yakoze kuba yaturenganije
abo bakoresha iryo barabara basaba ko ibyo bikorwa byo kurikiranwa gutyo iryo barabara rigasubirwamo
icyo twosaba ni uko budufasha abatukoye iryo barabara
nk'abigejwe buraba ukuntu buhakora kamera neza nitwe ngo tubasaba ko kweri burikirikirana
ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara ARB kimenyesha ko ibikorwa nyezina bitahagaze hari biriko birarangurwa umuyobozi mukuru w'ico kigo Constantin Bigirimana agahumuriza ko ivyo vyahagaze bizobandanya mu kwezi kwa gatanu
yego shiko no munsi ibikorwa kuvuga ko uko byategekanijwe biriko biragenda neza kiretse ko muri kino gihe cy'imvura bari babisabye bajya bariko barahakora yuko bo barashira imbere gukora ibi bijyanye n'ibiraro canke ry'amabize yo kuja gusamaza hanyuma ibikorwa nyezina by'ibarabara bagaca babikora guhera mu kwezi kwa gatanu rero kuri icyo niho umengo mubona ibikorwa bitariko biratera imbere ariko hari ibiriko birakorwa bijya bijyanye n'ibiraro
ibikorwa byo gusanura ico gice cy'ibarabara Rumonge Nyanzara bikaba byari byatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024
hano makuru tuyarangirize mu gisata c'imibano uburongozi bw'intara ya Bujumbura buhamagarira abanyagihugu bafitiye amatongo mu gice n'ikiyaya n'ahanamiye ibiyaya muri kino gihe ariko haragwizwa amazu kwijukira kuyandikisha kuko kubgabo yatanditswe mu biro vy'amakomine ari nayo ari karagwiza indiane z'amatongo buramatari wa Bujumbura Desire Nsengiyumva ashimira abamaze kubikora ku rugero rushimishije muri komine Isare ariko kumenyesha ko n'ubu amahimiriza abandanya kurikira Desire Nsengiyumva
Inkimuri iki gice cha komine Isare ubice nka byose by'ikomine abantu bose barandikije amatongo kandi bararonka ico bita certificate ishobora kubafasha gusabira ko nka kadene kugira ngo biteze imbere kandi biragabanya amatati mu miryango iyo amatongo atanditswe harabaho injyane usanga hariho injyane aho usanga nk'umugabo acagomba kujyandikisha ku mugore mutoyi ku bantu barongora abagore benshi ariko iyo yandikishijwe neza umugore arasinya ko bikamuha gutekana mu mutima ikindi naco itongo rigizwe n'abantu benshi itunzwe n'abantu benshi baca baje hamwe bakavugana ati iri tongo by'ukuri turayisangiye batarisangiye bagaca barigabura hamwe wese akandikisha guiwe guiwe ivyo rero bituma injyane z'amatongo zibanke rero ico kwandikisha amatongo gituma ubwa mbere bimenyekana itongo nyenejo n'umubanyi wiwe hako ejo azoguma kwegera ko arondera kwagura ariko iyo yajyandikishije abafise certificate yiwe kandi numubanyi wiwe nawe ayifise amatati acaba makia rero tugasaba yuko abene gihugu bose ndetse twamatwara nabihimirije jewe nkimuri mutimbuzi sinshobora gusinya appartenance itariko yo certificate sinshobora kuyisinya kandi yo certificate afise umwanya kugira bayitange baramanika mbere n'ikiranga mise bakerekana umuntu yarikije gitongo ufise icarivuga ko arivuge ko ivyo byose ni mumvo zo kugira ngo amatati abe make rero dushishika kubihimiriza kandi tugafata n'ingingo zimperekeza kugira ngo amatati agabanuke
Desire Nsengiyumva arongoye intara ya Bujumbura ni saa 12:32 hano muri studio ni nano ano makwati yagarukira ndabashimire mwese mwari muduteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi kofi olivye ibintu haye katuma amajwi bashikira aya makuru kuno mugoro wa mwari ko yashikirizwa na Kristo Arinzi Harerimana na Gahwane